Izo mpunzi ziserukira izindi n'abarundi 15 binjiriye ku rubibe rw'u Burundi ruri ku Mugina muri komine Mabanda intara ya Makamba ihana urubibe na Tanzania mu bumanuko bw'igihugu. 9 muri abo baturuka mu ikambi ya Nduta irimwo impunzi zirenga gato 77 mu gihe 6 nabo bavuye mu ikambi ya Nyarugusu irimwo abarundi bahunze barenga gato 50,500 bahiswemwo n'umugwi Nyabutatu ugizwe no Burundi, Tanzania n'ishami mpuzamakungu HCR gita impunzi. Ni mu ntumbero y'ico ishirahamwe HCR gita mu Congereza Go and See aho impunzi zija mu gihugu zahunze kuraba uko ibintu byifashe hamwe no kwirabira nimba ico zahunze kikihari, gutyo bagasubira inyuma kubwira bagenzi babo ko botahuka nk'uko bisigurwa n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Igihe bashika kuri uyu wa kabiri nta na kimwe bari bemerewe kuvugira ku maradiyo n'ibinyamakuru. Yamara umuyobozi mukuru ajeje gutabukana impunzi mu bushikiranganje bw'intoragate mu gihugu Nestor Bimenyimana yabwiye Ijwi rya Amerika kwicatumye hiyumvegwa uwo mugambi ariko igitigire c'abahunguka cagabanutse cane.
Twagize inama turabona ko ibitigire by'abarundi bahunguka bava muri Tanzania baguma bagenda bagabanuka cane. Twavuye ku bantu 700 kuri konvwa tugira kandi konvwa zibiri mu ndwi, tuva ku bantu 1,800 tuja ku bantu bari munsi y'ijana. Cha turabona ko biteye amakenga. Niho rero twavuga tuti abo bantu kugira bahunguke nibaze birabire mu gihugu ingene hameze. Haje intumwa z'abantu bahunze bari mu makambi ya Nduta baherekejwe na leta ya Tanzania, bamwe bo muri leta ya Tanzania hamwe nabo mushyiramwe mpuzamakungu hasere musanzwe muziko ariryo ryo gutahukana impunzi. Mu nyuma hazo caba ikindi bita come and tell.
Nka bose bahunze mu mwaka w'ibihumbi 2015 bavuye mu ntara za Makamba, Rutana, Rumonge na Bururi, bitekanijwe ko bazotemberezwa mu gihugu cyose kwirabira ingene umutekano wifashe ibyerekeye agateka kazi na muntu, amatongo n'ayandi matungo yasizwe n'impunzi n'ibindi. Yamara abasigaye mu makambi bavuyemwo ntibashima icyo gikorwa. Bamwe mu mpunzi Induta n'Inyarugusu muri Tanzania bemeza ko batigeze bagishwa inama gutyo ko bizova muri ubwo rugendo batazovyemera.
Hanyuma abantu barungitse abandi barungitse abantu iwabo bimbonera kure kukurumba bakorera ubutegetsi ko ntitwigeze tubimenya. Nta n'umwe yagishije inama, nta n'ubuziyo batorewe.
Idufunga umwe wese yarazi nyine yahunze naho yavuye kugira ngo acike ku icumu mu gihe dusanzwe dufise abarongozi ku ruhande rw'abashefu de zone, ku ruhande rw'abaserukira ikambi abo bita bande kambi. Abo rero nabo nta mahirwe baronse yo kugenda.
Bitekanjwe kandi ko izo ntumwa zizobonana n'abahungutse bava mu bihugu bitandukanye kugira ngo babashingire intahe ingene babayeho. Bamwe muri abo baheruka guhunguka babwiye Ijwi rya Amerika ko bahangayikishijwe n'uko utwo bahungukanye twaheze, ndetse akaba atanamazu barubakigwa. Gusa hari n'abandi bagerageza kwiteza imbere.
Mu kibano n'ukuri nta ngorane, ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'uburara. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka. Nsanze yarabomotse, narashoboye gusana ibikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse.
Naho ubundi hoho batatugarukiye ko inzu iza kutwica.
Ndadandaza kandi n'ubu mbayeho mw'ubwo buryo, nkongera nkajya mu ishyirahamwe nza ndaziganya, ndose 500 nkayabitsa hariya ariho ikintu nkeneye nkagenda nkatora ingurane bakangurana hanyuma nkazoriha.
Izo mpunzi zahungiye muri Tanzania zozo zemeza ko zifise amakenga kw'inyuma y'ubwo rugendo ibikorwa bigamije kuzitahukana ku nguvu bishobora kwiyongera. Basaba ishami mpuzamakungu ONI ribitaho n'igihugu ca Tanzania cabahaye indaro ko vyo bareka akaba aribo bifatira ingingo yo gutaha atagahato.
Aha rero amakenga ni ukurumba aha baciye bagiye kudufata kutubwira ko n'impunzi bagenzi bacu bagiye hanyuma baragaruka basanze hariho umutekano hari amahoro, barumva ko ari ingorane aha bagiye kuduha igiti nyene batubona, baciye badukubita ubuhiri dutahe dutashe.
Rero mu ijambo rimwe twebwe inkuru twakiriye nabi cyane kuko twebwe nk'impunzi turazi ishu twahunze, turazi ubwicanyi twahunze, turazi tutotezwa twakorewe duhunga. Nta muntu rero ashobora kuja kudusirukira ngo mu Burundi hariyo amahoro.
igihugu cha Tanzania nico kirimo impunzi nyinshi z'abarundi izirenga gato ibihumbi 126 mu gihe abakiri mu buhungiro bose hamwe barenga ibihumbi 257 igikorwa nk'ico c'intumwa z'impunzi ziva muri Tanzania zikaja kuraba ingene umutekano wifashe mu gihugu zahunze zivamwo mu Burundi cari carigeze kuba mu mwaka w'ibihumbi 2010 kubari barahunze mu myaka y'igimikime 972 no muri 93 mu ikambi ya Tabira icakurikiye mu mwaka w'ibihumbi 2012 nuko igihugu cha Tanzania cyaciye cugara makambi yose ayandi arasambugwa maze abari muri yo batabukanwa ku nguvu nkuko impunzi zari zarahunze icyo gihe zigasubira guhunga ubugira gatatu mu mwaka w'ibihumbi 2015 zibivuga. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.